Turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nirinahazwe. U Burundi weruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro chikawa yimburwa no murimi kigiye kugurwa amajana 7 mu gihe cahora kigurwa amafaranga 550 y'amarundi. Abarimyi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa ubusumbya uko biri.
Bonge amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyona karoro camwe cyatatu byovana
harimo akarasho gato ya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe kandi kwiriye yuko umurimi yongerwa amahera 1000.
Aba ni bamwe mu barimyi b'ikawa bo ku mutumba wa Gitebe turi muri commune Mugina intara ya Cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu Rwanda naho havugwa ibitigiri by'abiyahura vyiyongera. Aya makuru arimo nayageze hujya nino ku isi turarambura mu kanya isase mwe hafi ya maradio yanyu. Rika duhere ko yagezweho ijya nino ku isi aho Ayman al-Zawahiri atwara intagondwa za Al-Qaeda ejo kwa gatandatu yabonetse muri video agiye ahabona inyuma y'amezi atari make hari bihuha bivugwa ko yapfuye. Ishirahamwe nyamerika ryitwa Site Intelligence rikurikiranira hagufi amakuru atangazwa n'intagondwa zitirira idini rya Islam niryo gemeje ano makuru. Muri iyo video iryo shirahamwe ryavuze ko al-Zawahiri yagize ati Yerusalemu ntizokwigera iba iy'abayahudi. Yishimiye kandi ibitero bitandukanye byakozwe na Al-Qaeda harimo icagabwe ku ngabo z'u Burusiya muri Siriya mu kwezi kwa mbere kuno mwaka. Ishirahamwe Site rivuga ko ikindi uwo murwanyi yagarutse ko ari itahuka ry'abasirikare ba Amerika bari bamaze imyaka 20 muri Afghanistan. Ibi kubw'iryo shirahamwe ntibisigura yamara ko ino video ari nshasha kuko ivyo gutahuka kw'abasirikare ba Amerika vyatanguye kuvugwa mu kwa kabiri ko mu mwaka uheze. Al-Zawahiri yigeze agaruka ku vy'ukugaruka kw'abatalibani ku butegetsi bwa Afghanistan. Ibihuha vy'uko uyu mugwanyi yahitanywe n'ingwara vyatanguye gukwiragizwa mu mpera zo mu 2020 kuva ico gihe nta video canke ikindi kimenyetso cuko yoba akiriho cari bwaboneke. Umukuru wa dosite yavuze ko niba vy'ukuri akiriho yashengeye mu kwa mbere kuno mwaka canke inyuma y'ukwa mbere. Al-Zawahiri akomoka muri Misiri akaba yagiye ku burongozi bwa Al-Qaeda nyuma yaho mu 2011 abasirikare ba Amerika bagandaguriye Osama bin Laden yatwara uwo muhari w'iterabwoba. Mwegezeho mu gisata c'amagara y'abantu kaminuza ya Johns Hopkins itanga amakuru y'ikiza ca virusi ya corona kumanya kumwanya ivuga ko abandi ico kiza ku isi yose bageze ku miliyoni 224 n'ibihumbi 300 abo kimaze guhitana ku isi yose. Kubwiyo kaminuza ifise icicara ha muri leta z'Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Baltimore ni imiliyoni 4,600,000 yo kaminuza mu makuru yayo mashasha yerekanye ko abamaze gucandagwa ubwandu bw'iyo virusi ari miliyari 5,700,000. Tukivuga ku vy'urucanco ubwongereza muri nondwi buca dutangura butegekanya gutangaza umugambi wabwo gucandaga abana bari hagati y'imyaka 12 na 15 ku mugabane wa Aziya. Leta y'Ubuyapani yo yavuze ko ibice 50% vy'abanyagihugu bayo bamaze gucandagwa. Ico gihugu gitegekanya kuzosozera uku kwezi kw'icenda kimaze gucandaga ibice 60% vy'abanyagihugu bacu. Ubuhindi buracavugwamwo ubwandu bwinshi uno munsi kwa Mungu abana 245 bo muri leta ya Mizoram iri mu buraruko bw'ico gihugu nibo bamenyekanye ko banduye. Mu gihugu cose habamaze kwandura n'imiliyoni 33,200,000 abico kiza cahitanye barenga 442,000. Ubuhindi buza ubwa kabiri mu bihugu bivugwamwo ubwandu bwinshi. Ku murongo wa mbere haracari leta z'Ubumwe za Amerika ivugwamwo abagera ku miliyoni 41 bamaze kwandura n'abababa tandatu na mirongo tandatu bamaze guhitanwa n'iyo virus. Sijugi Amerika Washington DC, aya makuru yose abagezeho ijyanye no ku isi ku ijugi Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata c'urimi, aho leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro c'ikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi amajana indwi mu gihe cahura ku majana atanu na mirongo itanu. Abarimyi barashima iyi ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cane agaciro kuko ku bwabo itungisha abayidangura kurusha abayirima. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Nairobi muri Kenya Elo Julikaneza.
Leta y'u Burundi imenyesha kuri ko yita ku rutare kugira abarimyi b'ikawa boroherwe kandi baronke ivyankenerwa vyose mu ntumbero yo kugwiza umwimbu uzobashoboza kubona inyungu yisununuye. Itanga karorero ku matuta y'imivyaro y'ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo ukuronsa ifumbire abarimyi b'ikawa kugihe n'ibindi. Emmanuel Ndorimana munyamabanga ntayegayezwa mu bushikanganji bujejwe uburimyi yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimyi ubucatorewe umuti. Aha ari muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko ahabereye isekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo yanyuma mu mwaka.
Ikawa nagugwa amajana atanu kilo c'ikawa itonoye bwa munyuma eti cyashira ko 50 aba amajana atanu 50 umwaka rero yaraye kandi yaraye iti umoja twavuye ku majana atanu 50 igaca yongera kujya na 50 agaca amajana indwi sio mwarose.
Ariko ari n'ibikawa nk'aba bo ku mutumba wa Gitebe muri komine Mugina ntaya cy'ibitoke mu buraruko bushe burengera bavuga kurugira amafaranga yadubwijwe ko ku kiro rudahagije na gato bifuza n'imiburi ku kiro kigurwa 1500
turabye igiciro n'abacongeye y'amahera ni make cyane uravye ibintu bica mu ikawa urebye amahera y'ubu nawe yarataye agaciro ayo majana indwi yonyene n'ikiro cy'umuceri kigura amajana indwi cyangwa ikiro cy'ibiharage ucuraba rero ko ibyo twirimira twebwe bifisa ibeye ndende usomba igitegwa njabuka amazi kugera twebwe tubona abarimyi b'ikawa ko tworohewe nuko niburiburi udaha ku kiro cy'atanu aho bafashije umurimyi w'ikawa kuko ikawa ntiri kisaba umugeni ikawa ntiri cyubaka inzu
umva uca usanga amenga rero umuntu muto mutume ngasa nuko amenga yabaye ntabwa mbongeye amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucona karorero cyangwa cy'atatu byovana.
Ikindi leta yomenya ni gitegwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigoro urashobora kurima kabiri mu mwaka mugabe ikawa ni rimwe mu mwaka hari gihe no mu mwaka uribura ugashusanga rero ukushiramo amahera utazogarutse
ajyo mbere nakuzeme ngasa niko ndagishiramo maze kubara ko ribuza amahera yari rigeze ku majana 330 navuga ati biko yasa niko biduga kandi amahera yari yarangiriye akamaro ahishize mu gitoki hanze ryafise idolari natwe nibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri
harimo akarasho gato ya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe badukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imvune rifishe ntago bakivyitako byinshi bakobe birandura ibindi babisibisha usoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwishi mu gusasira mu kupomba kumwene gihugu abona menga iyo ari karapfa niyo ari karaja ko nta ntambwe irabarashika ko cyane.
Abandi barimye bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko imwe mu nyimbuka mu ikawa nyinshi bifuza ko abaguzi imva mahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashira hamwe bemeza n'abanyeneye ko habaye kudebukirwa barimye benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa
haya ku isoko muza makungu mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze baduza gaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turavye giciro dufise ubu n'ukuri ni gishemeye cyane je ndumurimyi w'ikawa ntaka imirimo y'imisi yose ntakazi kandi mfise nako kurimba kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu paki bwiza twebwe nyene twayishura ku isoko mpuzamakungu urya muguzo yayinwa ku bwa nyuma icyo nicyo twifuza ko coba kandi mwabona ibi byofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu.
Urumurimyi w'ikawa gaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine ahitangurira kwama ibisasizo hari igihe ari byugura amahera uvyikoreza amahera gusasira ubwawe nashobora gusasira wenyera ahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hageze no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'ibihumbi nka 500 biba byaragutwaye kurinda ugeraho uvuga ati ndarose umwimbu wa mbere. Ikiro cy'ikawa ari igitegwa mpuzamakungu gishoka hanze kirushwa amahera n'igitegwa c'ibiharage vyirumba ko ari bitera soni kuri twebwe abarimyi harimo ubuhombe cyane kuko nta yindi nzahabo twari dufise mu Burundi atarizo kawanyene benshi muri twebwe abarimyi hamwe amaze kuza barazirandagura bazi sibirize bitoke kuko babona igitoke cyama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundo umuntu arakura igitoke atari cyo kimwe kawa mukabo dutera umwete kumbe ikiro cy'ikaba kakiduza ntacyo uza no wayihebye adasubira kuyikorera
umunyamabanga ntagahezwa mu shikanganje bujejwe uburimyi arahumuriza ku biciro bizogenda biduga ko mwimbo wiyongera
letrikirerekana akigoro itegerezwa gushikira bene igihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu uko bizoza biragenda neza mukimburika wa nziza ya kanovera ikaronka amafaranga yisononoye ntankeka ko nayizoheza ikaduza urutoki ishaka kongukira ku bene igihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta nibande ni mwebwe nyene ikibonetse cyose rero leta izoheza ikibashikirize
ikawa njizi igihugu cy'u Burundi bice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunze ubitigiri by'ubushikanganje bw'igihugu cya leta umwimbo wayo hari gihe ushika ku matoni 30,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eloje urikaneza urakoze tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusansuma izokorwa mu gihugu cyose ni rusansuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusansuma y'igihugu cyose yaheruka mu mwaka w'2008 umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atugire ku muriri w'ino nkuru
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangujwe cese kuri uyu wa gatano izorangira mu mwakuza w'2022 umukuru w'igihugu president Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa by'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemo bitekanire ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi
tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe gwo burayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa nuko batari mu gihugu kuko ibiharuro byiza nivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingenzi bisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi nahakwiye gushigwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abene gihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura mikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kujya ku kivi kugira ngo isuzuma rizere igere risanga twese tumeze neza kuko mu migenzo y'ikirundi nta uhaya ubukene nta uhaya amabikuriwe
iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008 rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko nizo zindi nkuko president Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
Zozo zagarukira kuri rusasuma yabene gihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutorokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi nayo ibizovamwe navyo nivyo bizofasha leta gushira mu ngiro migambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngendegwa ko mu kugwanya ubukene maze ya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwo bumeze mu mwaka wa 2025 turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka 3 gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbo naho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama
ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko irwande yo guharura baba mu gihugu Nikola Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu
ubwa mbere icyo dutezwa kuraba ni kuvanda kumenya igitigiri cy'abarenyi n'aborozi mu Burundi niki mbe borori biki barimi biki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho ibicho vya kera hanyuma tuzoja tukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki
uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje gushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko ya magara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Ico gikorwa ca rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu nibwira najya abantu Finwap ikigo Istebote rekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka ninge nabanyagihugu biyongereye uba barundi barenga gato imiliyoni 12 ibice 13 kwijana vyabo baba mu bisagara mu gibice birenga 80 kwijana nabo arabarimye. Pierre Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Mu gihugu cy'u Rwanda havugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu na cane cane ibibazo vyo mu mutwe muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda gahinda kumurengera. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyabagitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza kwisonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madame Mukanziye Goretti n'umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane, ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa, nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urwo runaniye nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho projet nsigaranye ari yo gupfa. Bari baranarinze kumva abantu bavuga ngo ugite ikimungu ikindi kimbe bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi, hari abundi bushime hari abundi bugahe. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi kubabwira yuko ibyiza biri imbere, kubwira yuko inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza, none ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yabari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na centre de santé. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019, twari dufite abantu gusa maganatatu na mirongo ine na babiri. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kupfa bindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yavuhaje urwango nk'umuntu wakundaga, kuko yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira. Niba ikintu nakoreye ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugafuhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari ku umuntu afite iki kibazo ko atagifikwa ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubona agenda nubibona agenda bivaho, nawe warigihanganye gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Kenshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umugambwe Iprona washinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yarundiye intayo yo kwikukira mu Burundi wemeza ko vuba ugiye kurondera abawiyonkoye ko bose kugira ngo barabe ingene wosubira kwiyunga. Olivier Nkurunziza utwara yavyemereye mu kiganiro namuhurijemwo na Tatien Sibomana atwara Iprona itavuga rumwe na leta. Muri ico kiganiro Olivier yiyamye ariko abavuga ko Iprona atwara iri mu kwaha kwa leta y'u Burundi, yongera sigura ko abashinze ayandi mashami ya Iprona bakwiye gufatwa nk'imirwi, hakubandanya bavuga ko ari abadasigana.
Nta shami rifise ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana canke uriya ashobora kubashambura, ariko umugambo wemewe mu Burundi wemewe n'amategeko w'abadasigana numwe na ibyo by'amashami n'umuntu uwo ari we wese, kandi ntabwo kwitirira umugambo wagasoni twebwe tubisobikira imbere y'amategeko. Ikizera ko ibyo by'amashami ari imvugo z'abantu bashobora kuvuga kandi ntawe ubabuza.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Iprona mwashingishije mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko yemeje ko yemegwa ry'umugabo w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Nta wundi mugambwe wemegwa mu bushikanganji bw'intwari hagati y'igihugu watuye kwemegwa wemeregwa ko uja mu migambo myinshi mu 1992. Gushika uno munsi rero nta wundi mugambwe nzi, ariko uwovuga ko ari umuntu afise ishavu canke ikibindi iyo nibise kubera ko ari ubundi bwawe.
Tatien Sibomana ikaze ku ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu c'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi.
Olivier aravuze ko umugambwe wemewe ku izina rya Iprona ari umwe, ni isanzwe kuko amategeko arabuza kwemera imigambwe ibiri isangiye izina rimwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, amashami hari hose kuvuga ko aba yemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe, ariko rero si ukuvuga ko ata mashami ariho, aho koba ari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri, kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose, reka mbere n'abakunzi ba Iprona n'abantu mbere barabizi. Hari naho iryo ryemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami, kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana ryabaye mu 2009. Umugambwe wari wabaye umwe, ariko kubera uburongozi bubi bicho gihe umugambwe baratabatanzwe hanyuma abarenga ibice bibiri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe gutina naho twitwara turakinga n'imanza ibintu ku bicho gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho none rero wumva wayovuga ko ata mashamariho cyangwa umugambwe ari umwe nibaza ko abivuga bizi n'ahandi ibintu bimeze uko
Olivier inkuru nziza muti nta mashamari muri pona ariko Tassien Sibomana ati mwanka mwakunda ayo mashamari mwo kandi naje nawe nyene atwara amwe muri ayo mashami no kuvuga ko kubganya umutarumva ivyuko hari abadasigana bavuye muri pona baja mu kugira iprona zabo zindi zitandukanye nibyo mashatse kuvuga
ndiyo cyano cyiza kugira ngo abarundi bavyumve neza none habatangira banyizi na mujyango cyane cyangwa hamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyanye kiriya ibyatumye abadasigana bagira ingorane n'ibintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umuganga cyangwa igihugu ibyo rero iyo mvuga ngo gende ngo uyu muganga ngo hari amashami ngo hari ishami gituku nuko bivuze ko hari ishami ry'umuganga no kuvuga ko bufite agence niko biba bikunda niko biba bivuga mu Faransa agence du parti pour na aha ibyo nayo ni inzego ziba zikurikira umuganga ziri mu ntara ukurikira nayo ahubwo ijambo ryisha bakoresha hagati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze ari abadasigana baba batwe n'iki cyanya kiriya yabuga bipfuza kuguma badasigana cyatumye abantu bagenda baragira imigi basanga ari bibanza bicegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati ije ka cyigikire cyeye yundande byoroye iki gatusaga icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ubugambwe bibe bimwe abaye amatati hagati yabo umuganga ugize ingorane niba ije kuvuga ngo umuganga w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nta kwaha ku butegetsi niwe kukwiramo ariko umuganga w'abadasigana ni umugambwe mu itunganywa ry'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kujya mu kwaha
ego Tassien Sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu byo yibaza haravutse ico yanse ko twita amashami wavuga ati ni vyitwa imigwi vyongere vyitwe hadi abahoze arabadasigana vya bahoze arabadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko avyise ca umukomwe bwe mushaka kuvyita
mukirundi bavuga batamenyara gutwenga arayawe nibaza ko nawe ukwirirwa ndasubiramo bimwe bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aricyo jewe nshyira ko uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane n'uburongozi bubi ubu rero icyo gihe yanyine yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero y'uko bakorana n'umugambi uri ku butegetsi hanyuma umugambi w'iprona nawo urafise akarangamutima kawo urafise ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafise rero ingene utegerezwa gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo niho rero kubera abo bari bafite uwo mugambi wo gucudika n'uri ku butegetsi yabona ati aba bantu inzego uko ziri zikaguma gutya rizogorana ingene umugambi w'iprona wama mu kwaha kwa CNDD-FDD niyo bafata intumbero y'uko bakura mu nzego abantu bashika nabivuze iza bibiri bitatu z'abagize komite nkuru
tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijugi Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahera kuri Eric Eric ikaze ku ijugi Amerika
nta kuntu nabo kwicara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batarinze kujya mu nduru
reka duhere kuri Tassien hama Olivier nawe aca kwishura gume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia Tassien wumvise akabazo ka Eric muri Zambia
ego nacumvise kandi nibaza ko atarira busema aho nakubwira ko twaburanye izo manza ntitwazirondera ngo dukuremo uyu cankuriye twazirondera kugira ngo umugambi usubire kuba umugambi ariko kubera justement abo batagomba ko umugambi w'iprona ugira ca kibanza ubategereza kugira uterere uko bategereza guterera uraze akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'izabadasigana baranse kwizo izo izo maze gukurikizwa nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azaba yitwa ko arongoyesha nije kumugumya azovuga ko tujamwe kuvugana ikibazo kimwe n'abadasigana boja hamwe kweze tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe rivya arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabatse icyo twayikwemeranije arakitse ntiyatadohoka ku ijambo
Ijwi rya Amerika ikiganiro cyose mushobora kugisanga kuri wezi tatu akaburungu radio cove wa akaburungu.com muja handitse muri isanga ni ikiganiro carenganye ku munsi wa kane akabinunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumena Jewe Diane nini nahazwe ibiganiro namakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu twese ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikibanura tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose na hutaha.